Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa gatanu. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu.
Tubajwe n'ingingo eruka gufatwa na prezida w'igihugu basinya yuko umunyeshuri atazoronka bonuse nkuko byarabigenda, ariko hazobaho ibintu by'ingorane.
Uyu ni umwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi atashimishijwe n'ingingo ya leta yo guhagarika imfashanyo bahora baronka.
None ni waje muri Kenya ukariha amafaranga, hanyuma mu Kenya aza mu Burundi nawe yarasanzwe ariha azoca Burundi yiga kwa gusa iyumvire nawe.
Uyu nawe numushikiranganje w'indero Janvier Ndahirahisha yemeza ko iyo ngingo ya leta ari ntabanduka. Ni mukanye gato mu makuru twabateguriye, mugume ku maradio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa gatanu niho hugurugwa icese umwaka w'ishure ry'ibihumbi 2016 n'ibihumbi 2017 muri kaminuza y'u Burundi. Uwo mwaka uhuriranye n'ingingo ya leta yo guhagarika agafashanyo yahora iha abanyeshure ku buntu kagiye kuba ingwati bazoriha. Abanyeshure bariyamiriza iyo ngingo bagasigura ko abenshi baturuka mu miryango ikenye kandi ko batanakaronka batashobora kuronka akazi vyoroshe iyo bahejeje amashure. Umushikiranganje w'indero Janvier Ndahirahisha yemeza ko iyo ngingo ari ntabanduka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Hari mu bigo bya kaminuza y'u Burundi abatimbo b'umugwi wa Rumuri ugizwe n'abanyeshuri b'iyo kaminuza bariko bahikaze abaje mu birori byo kugurura umwaka w'ishure w'ihumbi 2016 shiri 2017. Naho uwo mudiho waruryoshe n'abari aba batimbo bakabakomera amashi. Hari umugwi w'abatumire utaruhimbawe na gato n'abanyeshuri bo muri iyo kaminuza. Umubabaro wabo uterwa n'ingingo ya leta yo guhindura agafashanyo bahora bahabwa ku buntu mu ngwati zorihwa. Patience Mbonabucha umukuru w'urwego rw'abanyeshuri baserukira abandi.
Biteye akabaro rwose mbere cyane kubona batwuguriye ikirori. Icyo kirori cyitwa cy'umunezero, ariko tucyitwa ikirori nk'icy'abagandaye. Batuzaniye ibintu by'umunezero twigorewe. Ati tugowe gute? Ikintu kitabaje kuri uyu munsi sinikindi. Turavye ukungene biteguriye bino birori, tukaraba kungene bo bateguye uburyo bukoze kwebungana, turabaye cyane. Tubajwe n'ingingo eruka gufatwa na prezida w'igihugu basinya yuko umunyeshuri atazoronka bonuse nkuko byarabigenda, ariko hazobaho ibintu by'ingorane.
Iyo ngorane nta ruhagarara yarikwiye gutera nkuko bisigurwa n'umushikiranganje w'indero Janvier Ndahirahisha.
Kukita yuko bazogasubiza bita ko ari bisanzwe kuko turavye mu karere turimo nito twenyene tutabikora, na cyane cyane yuko mu ntunganywa y'igisho za kaminuza mu karere ka Afrika y'ubuseruko tuvuga tuti umuntu ashobora kuva mu Burundi akaji Tanzania ugaca wiga nkuko abatanzania biga, kuko no mu Kenya yuza mu Burundi yo kwiga nkuko umurundi yiga. None ni waje muri Kenya ukariha amafaranga, hanyuma mu Kenya aza mu Burundi nawe yarasanzwe ariha azoca Burundi yiga kwa gusa iyumvire nawe. Jewe ndaje muri kaminuza maze umwaka umwe ngiye mu wa kabiri nkaca ndonka indaro nkajya kabiri ku munsi nkaba mfise icumba n'amazi n'amatara nkiga hafi, ariko abandi dufate na karoko muri NS muraba ukuntu bibako bakabaho. Tuze turavuga yuko utegeta kuja muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo leta igufashe,
ariko abanyeshuri bafite izindi mvo zibatuma kunana ubukene bw'imiryango yabo n'ibura ry'akazi.
U Burundi aho bugeze nta kazi buha amunyeshuri ahejeje, mbega umuntu arose ingorane azoyiriha gute? Twiyumviriye kungene iwacu uruguru yo tuva bariko baricwa n'inzara, mbega u Burundi tuzoheza tujya kwicwa n'inzara cyeza kuri ingurane tuyirihe gute? Atanakazi batanga abantu benshi barimo barabara, no kuvuga bashaka kuyifuta Burundi kugira ngo umunyeshuri adashoboye atahe muhira. Umunyeshuri wa kaminuza ni kimwe twita setanetidia marere, no kuvuga yaragowe inshuro kabiri indya zonyene no munsi ntafungura neza, hanyuma baze bazi bacafata kuzokwiga ataronka ako kaburuze. mbega azoshobora kwiga gute neza kandi birangwe kuvuga ngo ahizova kuko uburundi bwacu aho bugeze yumvira haje twitwa feeding bugeze aho umunyagihugu abaho agaburirwa nko kujya ku mwana gowe ahubwo uburundi bukeneye bourse sociale kugira ngo bufashwe
umushikiranganje ndirahisha sigura kwa abanyeshuri badafite ico bireguza namba
ni baduwa kanya tutegura ukuntu bazeza bagasubiza iyo deni sico cyobatera umudugararo nimba atakazi baronka nibaza yuko batajarabwira ngo uriha kandi atakazi baronka ariko nahanyene nagomba ndongo nakanya kubabwira bati ntimwige mwandika ngo usaza akazi akarorero mwabonye hari abantu bakora amasabune batigeza cyane mu ishuri kandi bagakoresha ibyo ugwaruka gwite kaminuza ruzi mugabo babo aho kuja gukora izo sabune barindira akazi ko mu biro kuva kera ko babirigi twese twaheze tugomba kuja mu biro bazere yuko ibintu byahindutse tuvuga tuti turonke ubumenyi bwa bumenyi rero budufashe kubona ico twakora natwe ico gituma tuvuga tuti intunganywa nshasha y'ibyigwa y'ibembe bavuga bateguye ibyigwa bituma uzobyiga ashobora kuja kwibesha gushiraho akazi agakoresha nabandi
ubu abanyeshuri baziguruka izarwa nyuma kuri president Nkurunziza
umukuru w'igihugu yasinye yategeko tumwibutse ubwira kandi itariki zitanu z'ukwezi kw'12 twamwandikiye urwandiko rwa benshi icyo bita petition rusinye ko n'abanyeshuri barenga 7,800 tumusati nyakubahwa turakwinginze ugerageze usubize inyuma iryo tegeko kuko ntitubayeho neza nyakuntunga ntacyo yavuze kandi ijambo rimwe rivuga mu ijambo ry'Imana ngo ninde umwana yosaba umukate umuvyeyi ngo akamuha ibuye sifi akamuha inzoka turamwinginze ugera kandi agerageze iyi ngingo asubize inyuma arabo Burundi ho buri naho bugeze niyo buterabujya turemusavye kandi
Kaminuza y'u Burundi ifite ibigo bitandatu binabiri ku mugwa mukuru Bujumbura bibiri mu ntara ya Gitega icyugurura mu mwaka w'1964 yari ifite abanyeshuri batarenga 53 ubu yakira abarenga 11,400 abigeme n'abakenyezi kuri ico gitigiri ni hafi bice 18%. Eloge wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uruhigi kwinyamaswa mu ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu rwariyongereye mu ntango z'uyu mwaka w'2017 ibindi kuri inkuru Fidel d'Antoine Sabimana
nkuko bivugwa na bakunda intwari Mariko arongoye ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu ugo ruhongore ruhanganye n'ibibazo bivuye kuhindagurika ry'ibihe kubijanye n'inyamaswa zirubamwo
uravye irihindagurika ry'ibihe haraho usanga hatse uruzuba rukarenza uko twovuga ku rugero rwategereza kwa kako izina zigashe bigira ingaruka ku binyabuzima biri ngaha kuko uretse ko bishobora gufata ibinyabuzima biri ngaha usanga twovuga nk'ubwatsi ugasanga burya muci bwumye bigatuma nk'ibikoko byahora biri ku misozi bica bija mu myonga ugasanga rero bije bica bitera ingorane cyanke mbere bikanashoboka bikanashika yaho usanga ikoko bica bisanzara mu byabuze ico bifungura hahe naho usanga ubwo ibyo bihindagurika ry'ibihe byateye ubukene mu mibereho ya bene gihugu duhana imbibe ibyo biragira ingaruka kuko uco usanga babuze ico bikorako baca baza uruhigi basanga ruca rutangwa kwibonekeza ibyo turakunda kwibona aho usanga hari uruhigi kubera abarugerageza kubera babuze ico nkababuze ico bafungura bashashakoza kutwononera aha mu ruhongore kama rw'igihugu Ruvubu
ruhongore kama rwa Ruvubu rukora ku ntara zine z'u Burundi cankuzo Ruyigi Karusi na Muyinga bakunda intwari Mariko arongoye ruhongore kama rwa Ruvubu aratubwira impande zibangamiwe n'abahigi
turavye ibiharuro turonka kubwononye bubera ngaha nivyo uru ruhongore kama rw'igihugu rukora ku ntara zine arizo izicankuzo Muyinga Karusi na Ruyigi burya uravye ubwononye cyane buribonekeza mwizi ntara za Ruyigi hacakurikira ko Muyinga hanyuma ha ruhande rwa Cankuzo novuga yuko ubwononye ufatiye ku handi buri ku rugero rutoya
uretse ibikoko bihura n'ibibazo kubera ihindagurika ry'ibihe n'ibiti cimeza biri mu rugo ruhongore nibisigwa inyuma bakunda intwari Mariko
uravye irihindagurika ry'ibihe sino bakorita shobora gukora ku bibijanye n'ibiti biri ngaha mu mirishamba cimeza rya Ruvubu kuko uravye cane cane ingaruka bikunda kuboneka cane no kukuntu iyo irihindagurika cyase uruzuba rukaka cane hakunda guca hibonekeza imiriro ikunda keshi na keshi guturi baturirwa n'aba bantu zenya n'aba banyagihugu duhana urubibe abarere yo baturiye yahantu hagumba hasha hariho nk'ibiko nk'intu zenya nk'ivyatsi canke ibiti bimwe usanga no guhona vyahonye ivyo bikagira ingaruka ku kugabanuka kw'ibiti byari biri ngaha mu ruhongore kamwe bw'igihugu rwa Ruvubu
iryo hindagurika ry'ibihe byaragize ingaruka no kuruzi Ruvubu ruri mu bice bimwe bigize uruhongore kamwe rwa Ruvubu nkuko bivugwa n'umuyobozi Mariko Bakunda Intwari
uravye iri hindagurika ry'ibihe bivanye nuko usanga hijya no hino hari nkaho usanga imisozi itambaye haraho usanga y'imvura guye cyane ugasanga yahitanye ibintu bitari biki ku misozi ivyo rero bikaza bica bisohera biza konona ya mafi canke bya bindi bikoko biba hari ya muntu zenya mu mwaya amazi ya Ruvubu ivyo rero ugasanga hariho nibikoko byase bigapfa nka mafi ugasanga yapfuye kubera haraho ama prod usanga imvura yaji ku muntu ikuye ku misozi kubera urabona nka mafi hariho ibitanga aho usanga amafi ata amagi aho rero iyi imvura yaguye nyi cyane bituma amazi aca yuzura mu bitanga ugasanga ikiyaya cyose kiruzuye ya mafi rero yari hari ya mukiyaya ugasanga amazi yashu umuntuye aho usanga mbere niri kwasoka ari mu ruhande rwa Ruvubu wamaze kurengana park usanga amafi yasanzaye inyuma ya park canke iyo bishitse naho uruzuba rukaka araho usanga mu bitanga amazi yagabanutse ibyo rero urumva rero ku mafi yarasanzwe abangaho ko bigira ingaruka mibereho ya kuko usanga hari zaciye zi canko amugasanga kibanza zaho zitamwa amage cagabanutse urumva ko izendo sari ngorane tushobora kugira ku ibihindagurika ry'ibihe
Mariko Bakunda Intwari asaba bakunkengera z'uruhongore kama rwa Ruvubu gufashanya n'abakozi bakorera urwo ruhongore kugira ngo batuze urwo ruhigi rutemewe n'amategeko ku muremero wa Kigamba mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine Sabimana tubibutse ko muri ko mwumviza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi twumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 i Kigali canke kuri radio inshuti ya bose 108 nibice 3 FM ubonaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri kirukuri mwumva buri wa gatano
Murikirukuri.
Ubuheruka
muri murikirukuri.
Yumvira za mafumba rera. Umupakuri yajya hakurya.
Eh?
Ucucabuka.
Ubonye ke muri iri joro.
Eh. Ubonye se.
Eh?
Kane no tene mu nzira.
Eh.
Ikipolisi kiriko kiguhinga murushinge.
Barahumbu wabasize n'ijewe.
Murika. Murikirukuri.
Yampayi.
Ibikeka.
Git. Ya. Ibintu birachanganye.
Nibiki none. Ninda gutelefone.
Nikakima.
Ngo kwike.
Gutieri bamufashe.
Yo. Akakunje umutima gite. Ya. Oya byose ndabihebye. Ya kwishikana.
Mbeba shwasatsi.
Ndakiye nishikane.
Bora mukaba kwise nishisho wari watorotse. Ubwo bitoba buhetse. Uzokufunga wo guherayo. Kandi rero kubandanya uteba ngaha niko wikwegira gufatwa mpaka gufata kimwe ntumbaze
vyahavuye bigenda gute
ti sico gumuntu umwe kawa none mvuga iki gashacone rega bugano bwafutse umuntu
zuri hamorare impungu zuri yanima eh reka guca wihebu
reka shareka
rega ngana abuze ningene nicara ngo nduhuke none gabahungu ahantu kwari hato turakuvuga turi batatu
imva kene kibono nani none waruzi ko njiye muri stade
eh tagenze gutena ni gamuhungu kunagiye mbona bakuza
reka reka
none gitangaje ni giki kwanza nabanzaza n'ibyangombwa sha wesha urafize ibyangombwa
bashivye vuga nibiki ibyo byangombwa nibiki munsaba gaba n'ino mugashobora saba ibyangombwa
eh
ureke shan have their face
warabonye igihugu kitagira amategeko aho bashitse mu kindi gihugu umuta cyone mubwire ingene bigenda ngaha mubwire
ureke shan
reka kuza kwifinisha nayo ngaha iki ategerezwa kuzana ibyangombwa nyarutse tsananga
je nakubwira
zihuta
ibyo byangombwa nsaba atavyunze
uratebe bimenye zana ibuji ni sukari nyarutse ibuji ni sukari ubyumvikana
nukuri bamfashe giturumbuka nta kintu na kimwe na jenzanye reka madamu ni yaza kundaba ndabimutuma basabiza
umviriza uze kugira ibyubumvenge ngaha rero sha zana mahera ndimenye zana zana amafaranga ndimenya nta bindi
mushinga nta nigiceri mfise nukuri shaka mirabira nukuri vrema na mumbere
yasha mureke uyu mugenze mugenze kwe nari yakubwiye ko yaje atitegurira mu
ibyo ntibiba ndamuhaye gushika kumugoroba
madamu uwe ni yaza kumuraba atoko
je ndamuhaye gushika kumugoroba rero azobe yazanye amafaranga ngaha
nta ngorane we powa none gashati wowe byakinze gute
reka shacundo anumva ntoronka nico mvuga erega handi ko nzira mama ntakindi iyumvire vrema
mama wa
nukufara tari mama
ko naheruka ari mugashi rusangi munaho yagize iki
urumva shaho yari yasavye urusha ngaze kuri mariage yatwe na Mariza none ngo yaraturutse nta nuzi yari
yo bace baza gufata wowe rero
jewe iyumvire
none hamu polisi bari kumwe yaramucunze
ntumbaze sha ntumbaze none numenya gute gasha sinzi ningene yamutorokanye kandi bari ko bamundondera ko ngo ninje namutorokeshe
ayise uri yumva vre
none nkubu Mariza bizoca bigenda gute umukunzi wa sigaye wenyine
sha namwibwe mariage yanyu murahigiye mu ivyago kwese
reka reka reka
shati ndagusabye umbabarire kuri kuko ibintu bakoreye mwe na Mariza mbabariye kuri
sha nibisanzwe mugamba bajwe na Mariza wanje
nukuri mungiri ikigongo naje hajya ntiyari jewe mpe urabizi ko ntuko wa ukagukorera ikibi nka kirya kwere barantegetse kubikora
sha ndabizi ko ari mama yabigukoresheje bijya nta wundi yashobora kugutuma ivyo bintu
eka mbere si mama wawe
sa uti si mama yabigutuma none ndabigutumye gacu
oya oya mu nta kamaro ko umukubwira uyu
uramubwira
oya n'ivyo urimo birakwiye
uwitwa Thierry nini
ni jewe nyakubaho
nkurikira
mbega ndari kudasama n'ibiki aho ushaka kuvuga ko utarunyote kubita icupa shandazi ko ritakugwa nabi ngire kuba wigirisha
wewe aba bantu wanzanye umuntu ari kute
ntubona bakugize iki nta na kimwe fundi pika yewe
aho ubwiye umenya ko ari ubukungu sinari kubuza kwicarana n'abanyamakuru gusa
none porobleme iri hehe aho umenga si huri ni kubera uri kumwe n'abanyabugo hakubishe urubanza shanda kwisabye
ubonye nk'abarutwe mu bombe ko naje ngaha
kwe
kukukosa hama nata kutekera vuyo sange na chiki kusabu biku mimi
ayiko gamani una wuko nila kubaiti
reka na chisimu kuesha mkupo kuchimutima meye njini kubela diwe njini munda chani na ya hindi ya wundi zimu genda mchi
mori ite ngora nesinda wawesh mura kuye guhindura munga kuri zonsinga mmotu
mura chane kuchupa rimu Funderi, somo kongere kandi.
Mumbwirire shanora. Parari kandi tgirisha by'amasondi je ntumbatse. Niera ko gasoda shaje ndakinywe.
Ate kujibania. Bitubiko full hapa.
Ndakwemera.
Eba si ndabasigire amacupa nga muze muri tore.
Apo ni sawa kabisa. Asante shanora. Nitwa heza turaguhamagara okay funde wabonye uno musuranywa ibana gushika wikune niwe banire
heza nakubesha ndumirwe
eh we
ahana nakumye ndagakorega buke nibaza mu banyongera kobera bazi uwo ndi
titiupa izo ni ngora nzanye abanyabugo ntangora nebifitiye bashindira mu kanya wirabi bace batangura kutaba urabe baburudike gasha
basha urateka nsubiye kuvuka urabona no kingenere kare nyitaho nibyo bitwemugire wa munsi
Ahubwo we kubona ukimbiye kutari ka abantu bibugo birasika. Mbe uri bagiye kwa umunyabugo yaguhereye kugerero nk'akazi.
Ego hewe, uragize tunyutsa.
Zoravye bagira gose.
Cagiye bari kwa rubaka kibuga kizobera korari.
None ngivyo mushobora kugira kubera iki? Aho kubona iciza bagukoreye uje wifatanye n'abandi mukuba cyose.
Erega shanatia. Iyo umuntu avise ubwoba ucumengo yataye umutwe.
Nakazi kanyu.
Kuberye mana yari yazime tukaburirengero giyiwe. Ibyo bavuga byose naca ndabyemera.
Oya, ibyo sivyo. Mbaho muzi gute kwanyurijwe n'abanyabugo. Mureke kujana n'abahuru b'abahungu nawe. Jewe sindabikunda.
Shanatia. Nakubesha byose nabitewe n'ubwoba no gupanika.
Ego icyo nicyo cyica abantu benshi. Hari abapfa kwemera ibyo batazi, abandi bagakurikira ibihuha batabanjira kuyumvira.
Ubwoba ni wowe Nadia nabo byumve.
Nimwaza murakoreshwa n'ubwoba hoho, bizobagora. Muzo hava mukora n'ivyo mutokoze bibakwegera karambara. Siniga.
Basiriha gushavura shashiri wanje, sinzosubira. Sivyo?
Beki nyota ni biki kukugugu mukebaguzwa ni woza tukabandanya
we karakara
oya rika
we karakara
biki
ndabishariho katabwana muri ko burihereza mwibarabara ngo bave bunyabo
ewe uri ko binyengeza abana none
hari kintu ushaka kwisigira ngaha
ewe icho kintu ushaka gusiga ni giko mbora tacho bikoreye
aho bya wikoreye byose ubigendera ubigendeza hejo
none Ufisi nyishu zimezu kuhu.
Nishuwa nizanzo kani nama zitasat. Mwamba ndawa hona zikawani nizangaa.
Ye. Muga bokinyo aturi gitu. Ah, nyena ha. Uya. Ihangane gato turabi. Kwa turenga na.
Kambere njahi. Iruhanda iru rupangu kwa dogu teiri.
Ara kumara.
Na kare mwani wibzati mzari zamu umani.
Iyo.
Ego mwishu anji. Itani miki kakidu.
Gambo.
Itani kwa jani miki. Eh? Ha, soni. Hey, how are
you doing? What in the wiki? In Chong is the old Tagani Gishinga. Nikon details of the Hanuman Bandai.
Eh, go quay. What's good again, son? Rasha could have Yagari Kakurpango.
I'm going to go.
I want to have Jagira. No, I got a good. I
have
given up your Mugira. I'm going to go to the house.
jewe wangu ndacagendera kuvyo nariye kuri kwa rubanza kwabanyabugo nade yantumiramu
wa wagaciye mwosha mane gashako wifitiye Nadia wawe kugira umugenzi nikindi
ashari ka kumuvuga iri hano we n'umwami kazi wanje benyere gashanda mubuze ubona nabambaye wanje
ahubwo mbira wa muhungu we buta vyagenze gute bajye bunyabuko ubavuye mwe maho
ya reka cekere
Shikona ina tenye no kujaye
Wa mungu
Na kuwesha Numu ndachavi umbira vyansize Tuwa nyoye Turaja Turatamba nyene Turajohe
Dekarikare
Na nuwekeza turaba nabi
Utavesha
Yukuri dat
Basho
Na kini makini Shhh Shhh Choka mezo kawa nyabu goba fisenu mkambi wakudu teera
Heka
Heka nukuri
Heka Heka gaba nyope wa shara
Jewe na nababgie kwibi binu dukuye kufiji tondela
Heka
Muka wa mungu
Hewe
Niwe mfuka uko Na chukua wabgari wakana heke Na chukumije ni chupa Bina ngakunda ritoa
Bina ngakunda ritoa
Uwa, kura gahura heta badi Mweka fonderi nzi wewe
Jewe
Uwa,
ukoma na kachadu mkese
Ngira ngo nogo fatira kwiho echo pari ho Naya panu Amano ya chitzi biti
Oka bairi hano we
Na kubish Ibinu nabonye Bila kwe kwemera
Eka
Ndavyo kuna abanyabugo batwitaye ugashaho
ntumbariye
ahubwo ngira bashatse kuduhuma maso
sinibatsa
ahungu boje nahanje maze iminsi ndavyiyumvira sha turarenza urugero kwere mu kwagiriza abanyabugo bwa muri nabo barabibonye
nasa cyane
najo bitangiye kuntera makenga nana kimucyo kamenza kujya mwana abanyabugo bamunyoruce
sivyo nyene ereka vyose ndibitwiye bidumishije
Wewe hajulavi ingene bitwa guma akoma kutukumvisha kara abanyabugo bamunyuruce kana tana kimwe kivyemeza wewe uvyumva gute wewe umva byumvikane
ahubwe kindi nacho imisi yose tuvuze ngo tuje mu vyambu turondere ibitu yamacha bizimagiza
ivyo bintu no kubiraba ne
kubiraba netsa nyine yo fonde
yo
takino vise kinyakache
yo Umbe, ya umbe, umbe, ya,
ya wewe,
kini akari chao muki saka,
ya, ha, wa mungu we,
turate we wa mungu we,
ya,
nitira, 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 kumbe,
ulinde,
niche we,
tu akutera,
niche wa nimone,
akara unyene, ulinde wewe, ulinde, ulinde,
niche we, diba foza,
Ma forza!
Bema, uno musi watetse amabuye kudahisha. Uraza uburuhe nifiti.
Mbesha.
Ngiravume mbendaja kuryama raza kumvira n'ivyasha.
Ndakugire gagaso. Ibi bintu jewe singiye kuvyemera. Niriko ndacurumba je nyene, na ubu ndakurondera icyo cyo gusa.
None ga makushavura, wibaza ko jehomba nica?
None uburi kurakora iki? Kutigera uja mu murima no kufasha n'umunsi ndumva aho nta nisoni wumva
nuko mvise ni gute kandi nakubwiye ko ntabanicaye ikibi nuko siga ngaha muhira ugataho usanga nkiri nga
nico kimwe kuyerera no kwicara muhira byose ni ube gitobusa urabona mugabe rero ndakurahiye n'ukuri kuri Rwanda curumba je nyene ntavyo ngiye kwemera jewe
oya erega je simba nagiye kuyere mbaje kudakora n'abandi muri wa mugambi wacu wo kuroho
Raka ntambigambi ngaho kura urasubiri yari wewe iyo wifadikanije n'abataribo ukora ibitari byo uranyumva urabona none iyo migambi uri kurampayira womenye ko mariye
urindira uzobibona mbeko wihu
sikutu
Monica ureke rukuri
Mbeko kuri ko sindi kinyoma ndege neze sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe Inyeshu ni mugikino muri kirukuri mugiye kwa mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isangu ntigutange
Monica urekirukuri
radijwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mubandanye mwumviriza radijwe rya Amerika mwari kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Denyo yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma radijwe rya Amerika murakoze cyane.